Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Tudi kwa gatandatu n'igenekerezo rya 28 Nyakanga umwaka 2024 cyuti namwe bagenzi mwashimye kwikira radio Nzamba gatega kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri rya sango rya makuru mu Kirundi mushikirizwa na jewe Jean Baptiste Bireha nayo akabagizwe n'izingi ngonguru nkuru zikurikira umukenyezi azwi ku izina rya Beatrice Yamuremye aturuka ku mutumba Gahise ni muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza kuva kuno wa gatatu ari mu minwe y'inyamiramabi akekwa ko yagandaguye uwo bubakanye mu ijoro ryo kuwa kabiri shira kuwa gatatu ubwo rugo nk'uko abajejwe intwaro ngaho muri komine Butaganzwa babimenyesha Mugwari parangwa n'umwumvikano muke amezi atatu ararumanye umukenyezi Emilienne Sibomana yahoze ari umunyamabanga w'ishure ryisumbuye kwisirwa ku mushasha yejejwe n'ubutungane mu ntara ya Gitega ariko gushika uyu munsi akaba atari kugwa bidari n'ibizi yahoze ari cegera curunguye sendika y'abakozi mu Burundi kosibu asaba ubutungane kwikubita agashi bukarekura iyo nzira karengane nayo mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi tuzakuvuga ibijanye n'umugera mushasha wibonekeje mu gihugu kibanye cy'u Rwanda witwa Marburg murano makuru turababwira ibimenyetso byawo aya n'ayandi ni mu kanya tuzanga ikaze
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiriye kubaramutsa ari umukenyezi wo ku musozi Gahise muri komine Butaganzwa n'intara ya Kayanza abarizwa mu minwe y'inyamiramabi kuva ku munsi wa gatatu w'iyindwi Beatrice Yamuremye yikekwa ko ari we yishe umugabo wiwe Vicente Ntirampeba mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira kuwa gatatu abajejwe intwaro aho muri komine Butaganzwa bakamesha ko ugo rugo rwahora rurangwamo umwumvikano muke bagahamagarira abubatse kutihanira igihe cyose hari icyo batumvikana ko ahubwo nyabuna ko buza baritura inzego zibijejwe kugira babatunganirize idonido na mugenzi wacu Frank Kazi
nkuko inkuru ziva muri komine Butaganzwa zibivuga Gurugo rwabo bahora bubakanye ari bo Vicente Ntirampeba w'imyaka 50 na Beatrice Yamuremye rwari rumaze igihe kitari gito rurangwamwo umwumvikano muke ahanini ufatiye ku itunganywa ry'amatungo y'umuryango ayo makuru avuga ko ku munsi wa kabiri Serugo yagurishije igitoke maze mu gihe cy'umugoroba ngo niho umugore wiwe amaze kubimenya yacafadikanya n'abana biwe bahondaguza uwo Serugo umuhini w'isekuro mu mutwe gushikaho asigara ari kiruruma ngo ababanyi bamaze kuhagera baramunyarukanye ku ivuriro n'ibitaro byo muri iyo komine ya Butaganzwa ariko birananirana kwavugwa kuko yari yasinzikaye cyane ngo yavuye ashikanwa muri kimwe mu bitaro byo mu gisagara cya Bujumbura aho yavuye yitabira Imana mu mashyirahamwe aranira agateka kazi na muntu bamenyesha ko batiri ivyatsi inyifato bunyamaswa irangwa na bamwe mu bubakanye bagasaba ubutungane kuza burahana vy'akarorero be n'ivyo vyaha abajejwe intwaro ku ruhande rwabo nabo bahamagarira abubakanye kutihanira igihe cyose hari icyo batumvikanye ko ahubwo nyabuna ko buza barihutira inzego zibijejwe kugira batunganirizwe
tukirinyeneye mu gisa cy'ubutungane amezi atatu neza na neza ararumanye umufasoni Emilienne Sibomana yahoze ari umunyamabanga ku ishure Christ Roi Gitega akaba no muri komite ya sendika y'abigisha yejejwe n'ubutungane hari ku igenekerezo rya 2018 ruheshi uyu mwaka rero n'ibizi yahoze ari cegera cy'umukuru wa sendika y'abakozi ba leta kosibu arabazwa no kubona uyu mukenyezi akivundiye umunyororo biturutse yuko umushikirizamanza mukuru wa sentare Gitega yanse kumurekura Hirani Bizi asaba ubutungane bw'u Burundi kwikubita agashi bukarekura iyo nzira karengane kurikira irari nibizi
twagira dusabe ubutungane bw'u Burundi kwikubita agashi burafite amategeko bugendera ko nigubahiriza ayo mategeko ibikurikira bizoze mu nyuma turasaba umushikiranganje w'ubutungane turasaba abashikiranganje barabwa nakijya kibazo Emilienne yari yashize habona cy'ubushurashize abana cyukubuza abana b'u Burundi kwiga turasabye abashikiranganje bafatiye ya mbere kugira ngo bashobore kubahiriza Emilienne Sibomana bizoba ari ijambo rikomeye bazoberetse abarundi n'inzego z'u Burundi yuko koko bahagarariye agateka kazi na muntu bahagarariye agateka k'abana bahagarariye ubutungane ko Sibomana Emilienne aguma mu gasho aguma muri prison no kurenga amategeko no kwiyibagiza amategeko kandi no kubura umutima no kubura icyubahiro turasabye rero leta y'u Burundi yikubita agashi irekure Emilienne Sibomana ikibanza ciwe ndikiri muri prison ikibanza ciwe ni cyo kurera abana kabananya kigeye kuko yatanguye kugira ngo abana b'Uburundi bashobore kwiga bakagira ikiriko kirabahohotera.
Tumira mate tubandanye n'amakuru twateguriye.
Inzamba.
Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro cy'uno munsi tuvuga umugera mushasha wibonekeje mu gihugu kibanye cy'u Rwanda umugera wa Marburg. Mbega ibimenyetso by'uwo mugera nibihe n'izihe ngingo zikenewe mu kwirinda uyo mugera ku isoko mugishikizwa na Pierre Gahungu
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio Inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television Renaissance
umugera wa Marburg waraye wemejwe ko ibonekeza mu gihugu cy'u Rwanda kikaba ari ikindi kintu kije guhungabanya ubuzima bw'abanyagihugu ciyongera kandi ku kindi kiza c'ibihara by'inkende ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvuga ko bugiye guhaguruka kugira bugwanye ico kiza muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa 28 Nyakanga 2024 turagaruka ku bimenyetso hamwe n'ingingo zofatwa mu kugwanya no kwirinda ico kiza eka n'inyifato abanyagihugu bakwiye kugira kugira ico kiza ntikigume kigwira hose ikiganiro ku isoko mugishikirizwa na jewe bya Gahungu ndabaha ikaze. Mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ku wa gatanu byaremejwe ko ico kiza cy'umugera wa Marburg camaze kugera mu Rwanda mu bitaro bitandukanye. Iryo tangazo rikemeza ko hamaze gufatwa ingingo zimwe zimwe zo gushyira abarwayi mu kibanza cyabo kugira ntihabe uguhererekanwa kw'iyo ndwara. Imigwi y'abaganga iriko irakora ibishoboka kugira ishobore gutora abantu bahuye n'abarwayi kugira bakurikiranwe. Ubushikiranganji bukaba bwaremeje ko iyo ndwara itandukira biciye mu muyaga yabona yandukira biciye mu gukora ku murwayi canke ku maraso yiwe. Umuhinga mukuru wa gatandatu umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Sabin Sandimana yahumurije abanyagihugu ababwira ko bafatikanije n'abafashanya n'u Rwanda bariko barakora ibishoboka kugira uwo mugera ugwanywe. Yanamenyesheje ko batandatu bamaze kwitaba Imana abagera kuri 20 nabo bamaze gutorwa uwo mugera.
Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Turabarura abantu 20 barwaye ndetse hari na batandatu imaze guhitana. Umubare munini w'abayirwaye nawe yahitanye wiganje mu bakora kwa muganga cyane cyane havurirwa indembe. Minisiteri y'ubuzima, inzego za leta zindi n'abafatanyabikorwa turi gukorana gushakisha abahuye n'aba barwayi ndetse nabahuye nabitabye Imana. Iyi virusi yandura cyane mu gukora ku maraso, amatembabuzi y'uyirwaye cyangwa gusangira ibikoresho, imyambaro byakoreshejwe n'uyirwaye. Wanduye virusi bishobora gufata hagati y'iminsi 3 kugera ku byumweru 3 ataragaragaza ibimenyetso. Ni indwara igira ubukana bwinshi ku buryo wahuye nayo agira ibyago byinshi yo kuba yamuhitana. Cyakora turi gukora ku buryo hapimwa kare abagaragayeho uburwayi bagakurikiranwa kugira ngo twirinde ko hagira abaremba cyangwa hagira abongera guhitanwa nayo. Ibimenyetso biranga iyi indwara ni umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kuruka, gucibwamo, n'ibindi. Wahuye n'urwaye indwara wese tumushakiraho akurikiranirwa hari abaganga kugira ngo turebe ko atagaragaza ibimenyetso yanabigaragaza agahabwa ubuvuzi bukwiriye. Tugukora n'imiryango mpuzamahanga dukumira iki cyorezo. Mu gihe dukomeje ibikorwa byo gukumira no guhangana n'iyi virusi ya Marburg, namwe hari ibyo tubasaba: kubahiriza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo, cyane cyane kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'ibya Marburg, gukaraba intoki hakoreshwa amazi meza n'isabune, ndetse no gukoresha umuti wagenewe kwica udukoko uzwi nka sanitizer n'ibindi.
Uwo mugera wa Marburg ukabuje wiyongera ku mugera w'ibihara by'inkende usanzwe uvugwa muri kano karere inyuma y'ikiza cya corona cyari giherutse kubangamira isi yose. Abahinga mu by'ubuvuzi mu Burundi bakaba bafite amakenga menshi mu gihe uwo mugera wushitse mu Burundi. Muri iki gihe Burundi bwugarijwe n'ibibazo by'ubutunzi, ingaruka zoba nyinshi. Aha kabari naho ikigabane ku isoko cy'uno munsi kigarukiye, bwakoze mwebwe mwese mwagikurikiye. Irindi sango ni kuwa gatandatu za naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Imbere yo gusozera no makuru dukurikire byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi, mukamushikirizwa na mugenzi wacu Jean-Georges Kibogora.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Aya makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru turaheruka inyamakuru iwacu aho cyandika ko umurwi severe ujeje kumenya ukuri no kunyuranisha Abarundi uheruse guhabwa ayandi mabanga ukabwiye utatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo igikorwa cyawe gikorwa n'umugwi Sentebe. Uretse igikorwa cyo kunyuranisha Abarundi, umugwi severe uzobonejejwe kumenya amatati yose ajanye n'amatongo n'ayandi matati hagati y'abanyazwe ivyabo, hagati y'abo banyazwe n'abandi, canke hagati yabo na leta. Umugwi severe uzobufize kandi ububasha bwo gutorera inyishu ibibazo bijanye no guhonya hagati y'akazi na muntu, gusubiza agateka abakorewe amabi, ariko byose bigakorwa hakurikijwe ubutungane bw'inyuma y'intambara, ni kuvuga ubutungane bunywanisha. Nk'uko ikinyamakuru iwacu kibana kivyandika, ayo mabanga mashasha yo mu gusevere ngo ntiyoroshe, narijya no mu gusentebe wahuru yarangura wama wagirizwa ko utayarangura neza, benshi mbere bakavuga ko wakorera neza bamwe ugahotora abandi. Ivyo bikaba mu gihe bizwi ko kuva kera narindi amatati y'amatongo yameteye indiane hagati y'abarundi bo mu bwoko butandukanye. Abarundi batari bake bamba biyamirije ingingo zafatwa n'umugwi Sentebe, bawagiriza ko wahengama mu gufata ingingo kandi ko wabiba amacakubiri mu Barundi. Kugira ngo umugwi severe uzushobore ivyananiye mu mugwi Sentebe kubwirizwa gukora atawurengamiye, ukirinda gukora mu gisure c'ubutegetsi. Mu bijanye n'ubutungane naho, ikinyamakuru SOS Media cyandika ko hari abacamanza batatu bakora muri sentare nkuru ikukira sentare ya Bururi bagifunzwe kandi barejejwe na sentare na Inyuzwe. Abacamanza ni Leonard Nizigimana, Irene Mukeshimana na Antoine Ngendakumana. Abo bacamanza uko ari batatu bagirizwa guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo bagenzi babo bamirira kure, ahubwo bavuga ko bahubwo gukora neza akazi kabo atagitsuye kibari hejuru. Basaba ko borekugwa atakirinze gusabwa. Mu gisata cy'indero naho kinyamakuru iwacu cyandika ko icyo gisata kiri mu bukene budasanzwe bw'abigisha. Muri uyu mwaka w'ishuri utanguye, ubushikiranganji bw'indero ngo bwarongejwe abarimu batarenga 630 ku 2012 bwari bwasabye leta kuvuga ko barongejwe abarimu batanu bonyene ku ikomine. Kubera ubwo bukene bw'abarimu, amashuri ngo ariyungunganya mu gutunganya inyigisho, aho mbere usanga umwarimu ashobora kwigisha ibyo adafitiye impamyabushobozi. Ivyo navyo ngo bituma inyigisho zitaka novera kazo. Ikinyamakuru iwacu kibona ko Burundi budashobora kurangura umugambi wawo wo kuva mu mwaka w'2022 gushika mu mwaka w'2030 atabarimo bakwiye kandi babinonoseye bariho. Mu gusozera ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru w'inondwitwe, turasozera ikinyamakuru Burundi Eko cyandika ko igice cy'indimo saison culturelle A kigiye gutangura biboneka ko kitazogena neza ku barimyi. Amaba y'imvura atanguye gutonyanga wakurikiye igihe cy'izuba ryabaye byinshi cyane. Ibihengo byerekana yuko imvura izoba nyinshi cyane mu gice cya mbere cy'ukwezi kw'icumi hirya no hino mu gihugu. Ikiraje ishinga abarimyi batari bake ngo ni ukuronka umwavu n'imbuto zirobanuye ku gihe, ngo ntibizokoroha gushikana hose uwo mwavu n'izo mbuto zirobanuye kubera ubukene bw'igitoro buri mu gihugu. Ikinyamakuru Burundi Eko kibona ko bishobora gutera ingaruka mbi ku mwimbu, ubutunzi bw'igihugu nabwo bugaca buhahombera. Ahareo ni wagarukie ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru twari twabateguriye mwakoze mwese mwaduteza amatwi mugiraho muba mwubahwe na ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
No kuri byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye mu Burundi duce dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi. Ano makuru mashikijwe na jewe Jean-Baptiste Bireha, mugire aho muba we kugena bikene nziza na ute.